Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti banywanyi bacu mwese mwiriweho muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi muratwumvira kuri metero 19 na metero 22 ku mirongo migufi. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3 ya radio ijwi rya Amerika. Aha mu Rwanda umunsi w'intwari ntiwijihijwe nk'uko bisanzwe kubera ingamba zo kwirinda COVID-19. Imiryango y'izo ntwari ivuga ko itewe intimba no kutabasha kubunamira aho bashyinguwe i Remera i Kigali ku gicumbi cy'intwari.
Twajyaga tujya kwifatanya n'abayobozi b'igihugu tugashyiraho ururabo kuri ziriya ntwari, ntabwo byakunze. Nyine turi mu rugo, nyine ntabwo dutuje, umutima ntabwo utuje. Urumva twajyaga tugenda ni nko kubasura tukongera tukibuka ibikorwa bakoze. Ntabwo tunezerewe.
Uyu ni Madame Angelique Mpinganzima Mwisengeneza wa nyakwigendera Agatha Uwiringiyimana, wigeze kuba minisitiri w'intebe w'u Rwanda, nawe uri mu ntwari z'igihugu. Mu Burundi CNC, urwego rucunga imikorere y'ibimenyeshamakuru, yagiranye inama n'ibigo by'itangazamakuru byafunzwe. Naho muri Uganda, Bobi Wine yaregeye urukiko ko atemera ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu. Mugume hafi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Uganda, aho Bobi Wine waje ku mwanya wa kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse yareze mu rukiko ibyayavuyemo. Fidele Niyongabo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Abashingwamanza biwe bitwaye muri sentare kizigenza y'igihugu no munsi kwa mbere, bavuga ko amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki 14 y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka muri Uganda yatsinzwe na Perezida Yoweri Museveni yaranzwe n'ubusuma. Medara Segona, umwe mu bashingwamanza ba Bobi Wine, avuga ko atamatora namwe Museveni agizemo uruhara ashobora kuba mu mahoro no mu mwidegenzyo kandi ntarangwe n'utunenge. Amenyesha ko bashaka ko ayo matora afutwa kandi ko Museveni atogira uruhara mu matora ayariyo yose yo muri kazoza. Kamara Museveni avuga ko amatora ya mu kwezi guheze ariyo matora yagenze neza cyane kurusha yabaye imbere yaho mu mateka y'igihugu y'inyuma y'ukwikukira kwa Uganda. Museveni afise imyaka 76 muri iki gihe, yatwaye Uganda kuva mu mwaka w'1986 yatsindikira ingo kigira 6.59% vy'amajwi. Robert Kagulanyi atazigwa Bobi Wine yaronse 35% vy'amajwi. Yavuze ko amatora y'umukwezi kurangiye yari inkinamico. Hisunzwe ibwirizwa shingiro, Bobi Wine yari afise iminsi 15 kuva urwego rw'igihugu rujejwe amatora rutangaje ibiharuro vya nyuma vyavuye mu matora kugira ashinga urubanza rwo guhakana ibyayavuyemo. Sentare kizigenza y'igihugu itegerezwa gufata ingingo mu kiringo c'iminsi 45.
Muri Myanmar, kera yahoze yitwa Birmania, abasirikare bakoze kudeta bafata ubutegetsi. Umukuru w'igihugu Aung San Suu Kyi wabonye igihembo cy'amahoro kitiriwe Nobel mu 1991, n'abayobozi b'ishyaka rye National League for Democracy batawe muri yombi. Igisirikari cyashyizeho kandi amategeko yo mu bihe bidasanzwe, kivuga ko azamaraho umwaka. Telefone, internet na televiziyo ya leta birafunze. Abasirikare buzuye mu mihanda n'ibimodoka binini by'intambara mu murwa mukuru Naypyidaw no mu mujyi wa mbere mu bunini Yangon cyangwa Rangoon wahoze ari wo murwa mukuru w'igihugu kugera mu 2006. Intandaro y'iyi kudeta, nk'uko igisirikare cya Myanmar kibyemeza, ni ubujura bukabije bwaba bwarabaye mu matora yo mu kwezi kwa 11 gushize. Ishyaka rya Aung San Suu Kyi niryo ryayatsinze. Inteko ishinga amategeko yayavuyemo yagombaga guterana bwa mbere uyu munsi. Igisirikare kivuga ko kizakoresha andi matora nyuma y'umwaka maze gisubize ubutegetsi mu maboko y'abasivili bazaba batsinze. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga Facebook y'ishyaka rye, Aung San Suu Kyi yahamagariye abaturage kurwanya iyi kudeta. Amahanga nayo arayamaganira kure. Presidence ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Maison Blanche, yatangaje ko idashyigikiye icyo ari cyo cyose kivuguruza ibyavuye mu matora n'icyabangamira demokarasi muri Myanmar. Yasabye abasirikari gusubiza ubutegetsi mu maboko y'abasivili. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yasabye igisirikare cya Myanmar gukemura amakimbirane ayo ari yo yose binyuze mu biganiro n'amahoro. Umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe, Ubwongereza, Australia, Ubuhinde na Singapore batangaje ko batoye impungenge na kudeta yo muri Myanmar. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nka Amnesty International na Human Rights Watch yo ivuga ko abasirikare ba Myanmar berekanye ko basuzugura demokrasi n'uburenganzira bw'abaturage bwo kwihitiramo guverinoma bishakiye. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri internet y3@akadomo, radio yacu voa@akadomo.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri ni umunsi w'intwari. Ariko uyu munsi ibirori byari biteganijwe byasubitswe kubera icyorezo cya COVID-19. Asumte kabo yaduteguriye inkuru.
Kuri uyu munsi mukuru w'intwari umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yageneye abanyarwanda ubutumwa yanyujije kuri Twitter, aho yagize ati: "Mbifurije umunsi mukuru w'intwari. Intwari twizihiza n'abanyarwanda bagaragaje kwitangira u Rwanda batizigama. Batubereye urugero rw'ibishoboka. Ubu u Rwanda rukaba ari imbuto z'ubutwari bwabo. Uwo muco ugomba kuba uruhererekane tuzakomeza kuraga bato." Yakomeje ashimira abagize uruhare bose mu kurwanya icyorezo cya coronavirus kimaze hafi umwaka cyogoza isi n'u Rwanda. Muri rusange avuga ko cyerekanye ko buri muntu wese ashobora kuba intwari. Ati: "Iki cyorezo cyatweretse ko twese dushoboye ibikorwa by'ubutwari mu gihe tugikomeje urugamba rwo kurwanya COVID-19. Turashimira inzego z'ubuzima bari ku isonga n'inzego z'umutekano kubera ubwitange n'ubutwari bwabo. Buri munyarwanda akomeze guharanira kurinda mugenzi we." Muri uyu mwaka w'2021 u Rwanda ntirwabashije kuwizihiza uko bisanzwe bitewe n'icyorezo cya COVID-19 cyatumye umujyi wa Kigali uri muri gahunda ya guma mu rugo. Ku ruhande rw'imiryango ifite ababo bashyinguye mu ntwari z'igihugu, bavuga ko kuba batabashije kugera aho ababo bashyinguye ku gicumbi cy'intwari Remera mu mujyi wa Kigali ari intimba. Madame Angelica Mpinganzima n'umwisengeneza wa nyakwigendera Uwiringiye Imana Agata, wahoze ari minisitiri w'intebe w'u Rwanda, umutegarugori washyizwe mu ntwari z'Imena wishwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi.
Uyu munsi usanga nyine turi muri guma mu rugo, ntabwo twabashije kujya kubashyiraho ururabo nimwe kubasura tukongera tukibuka ibikorwa bakoze. Ntabwo tunezerewe.
Leta ivuga ko kuri iyi nshuro umunsi w'intwari z'igihugu wizihizwa mu buryo budasanzwe kubera igihe igihugu kirimo cyo guhangana na COVID-19. Bwana Nicolas Rwaka ushinzwe ubushakashatsi mu rwego rw'intwari z'igihugu yaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Ntabwo gahunda uko zari ziteganyijwe zajyaga zikora zihuza abantu benshi ziri bukorwe, ndetse n'umuhango wajya kubera hariya ku gicumbi cy'intwari z'igihugu nawo ntabwo uri bube kubera ko bisaba guhuza abantu. Ubwo rero ibiganiro ndetse n'uko imihango iri bugende byose n'ibyateguwe ni uburyo bw'ikoranabuhanga.
Gusa imiryango yasizwe n'izi ntwari yakomeje kugaragaza ko bikwiye ko yashyirirwaho ubufasha bw'umwihariko. Mpinganzima Angelique umwe mu bisengeneza bagata Uwiringiye Imana avuga ko kugeza ubatabashije gukomeza amashuri mbere y'uko nyirasenge wa muri Hiraga yishwe muri Jenoside. Mpinganzima akanemeza ko hari benshi mu muryango we batakomeje kwiga kandi ari cyo umuvandimwe wabo yashyiraga imbere, agaheraho asaba leta ubufasha.
Yewe nibuka kwiga mbere y'intambara, nyuma y'intambara biranga hari n'abadura hanginerivare muri famiye nk'abo kwa batante bandi cyangwa kwa badata wacu ugasanga bicaye. Tuba tuvuga ngo habonetse ubufasha badufasha bakadufashiriza abo bana.
Urwego rushinzwe intwari z'igihugu rwumvikanije ko igikorwa cy'ubutwari ari icy'umuntu ku giti cye, gusa ngo n'iyo miryango ntibayitererana.
Igikorwa cy'ubutwari ni icy'umuntu ku giti cye, ko kugira ngo rero umuntu yumve ko mwene wabo yakoze ubutwari none akwiye kujya agenda avuga ati "Ye mwene kanaka data ari intwari none nkeneye ibi n'ibi n'ibi." Si byo twifuza cyane, ahubwo twifuza ko yatera ikirenge mu kina agakora ibyiza, aho kumva yuko yagendera ku byo mugenzi we cyangwa umubyeyi we cyangwa umwana we yakoze.
Kugeza ubu intwari z'igihugu zimaze kujyaho zigera kuri 53 ziri mu byiciro bibiri, Imanzi n'Imena. Icyiciro cy'ingenzi nta zirashyirwamo. Kugeza ubu intwari z'ingenzi nizo zitarajyamo abantu, kuko ikigo kibishinzwe kivuga ko kimaze kubona abantu 70 bakozweho ubushakashatsi ariko bataremezwa ngo bashyirwe muri iki cyiciro. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi, aho abayobozi b'urwego rucunga imikorere y'ibinyamakuru CNC rwagiranye inama uyu munsi n'intumwa z'amaradiyo n'ibinyamakuru byafunzwe. Mu bari muri iyi nama harimo n'Ijwi rya Amerika VOA na BBC y'Ubwongereza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru uri i Kigali mu Rwanda.
N'inama yabereye mu mwiherero Ntangere yitabwe n'abaserukira ama radio n'ibimenyesha makuru bitandatu ari vyo Radio Ijwi ry'Amerika, Radio BBC y'Abongereza, Radio Bonesha FM, ikinyamakuru Iwacu ikiriho n'ikindi citwa Nawe. Ni mu gihe hari hatumiwe ibirenga ivyo utwa rwego sense rujeje gucungera ingene ibimenyesha makuru n'ama radio bikora, hari nabwo gwatumye ko iyo nama yanse kugira ico abivuze ko iyo nama iheze n'abatumiwe banse kuvugira kuri mikro z'abamenyesha makuru. Ico bikoze bamwe muri bo batubwiye ivyahavugiwe, batubwiye ko mu gutanguza iyo nama Nestor Bankumukunzi atwara sentse yasiguye ko ari umubonano wa mbere ubwo rwego rugiranye n'amaradiyo yugawe. Bankumukunzi yemeje ko ubwo rwego rufise intumbero yo kugurura amaradiyo nk'uko umukuru w'igihugu aheruka kubishikiriza. Yamenyesheje ko babwirizwa kumvikana ingene amakosa yakozwe yokosogwa kugira ngo ntihagire ikinyamakuru gisubira kuyagwamwo. Abitavye iyo nama bavuga ko Bankumukunzi yababwiye ko umwe wese azoronka akaryo ko gushikiriza ivyo iradiyo canke ikinyamakuru aserukira cagirijwe n'ingene kizo kwiyemeza kudasubira kugwa muco yise umutego. Ico bikoze utwa rwego sentse yababwiye ko hakiri ibimenyesha makuru n'amaradiyo bigifise byinshi byo gukemura cane cane bifise amadosiye mu butungane. Aha Bankumukunzi yagarutse cane kuri Radio Bonesha FM, yibukije ko iyo radiyo yagiyitwaye muri sentare cimanza za leta kuri administrative. Ubwo rwego sentse rwasavye amaradiyo nkayo afise imanza kubanza kuja gusaba urupapuro rwerekana ko ivyo binyamakuru bidakurikiranwa no butungane. Leo Masengo asurikira Radio Bonesha FM we yavuze ko nyabuna ico gipapuro kidakenewe kwahubwo ari kindi citwazo canka mananiza. Abo baserukiye ibimenyesha makuru basavye nyabuna abarongoye sentse kuba aribo baja kuvugana no butungane kugira ngo ayo madosiye ave mu nzira amaradiyo n'ibinyamakuru vyugawe bisubire gukora ukuri kwamye. Umwe muri bo yavuze ndetse kwa kamo katewe n'umukuru w'igihugu ku munsi wa kane uheze gasa n'ikigongo cy'umukuru w'igihugu ko rero ababijejwe bogerageza ntibabere intambamyi uwo mugambi mwiza. Abaserukiye amaradiyo mpuzamakungu nka BBC n'Ijwi ry'Amerika bashimye iyo ntambwe bakifuza ko ahubwo ibikenewe byose vyokugwa mu nzira zigasubira gusamiranira mu gihugu. Abitavye bose bavuga ko ari ntango nziza, gusa bashekije ko n'ikibazo c'abamenyesha makuru hafi jana bahunze igihugu co kuyigwa neza. Bifuza ko abo bamenyesha makuru bohabwa ikigongwe bakemererwa gutahuka. Aha Nestor Bankumukunzi yavuze ko ico kibazo kirengeye urwego arongoye ko kumbure kizo kwigirwa ahandi. Ubona ko hari n'abafise imitayi mpuzamakungu y'ubutungane ibarondera, bamwe muri bo bagirizwa ko bifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu, yamara bobo bakavyamirira kure kuba bari bahabwa ubutumire ariko batashoboye kwitaba. Harimo n'abo bari mu buhungiro nk'ikinyamakuru Itara Burundi candikirwa ku buhinga ngurukanabumenyi menyi. Naho atitavye ubutumire Jerome Kazabukeye atwara ico kinyamakuru yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yizeye ko kizohabwa uruhusha rwo gusubira gukora.
Twebwe intambamye duhora duhura nazo nuko iyo tubajije amakuru umuntu akora muri leta canke n'undi muntu mu kuduha amakuru aratubuza ngo nituvuge uwo ari we. Uwo n'uwudatubwiye yuko atavugana n'ikinyamakuru cugaye rero hamwe batwemerera byo bari byiza cyane na leta mbere hajya nuko ingiri itabibona neza ubundi bwobwo turayifasha, kuko iyo hari abari ko barayikorera nabi twavutse bitagenda neza barashobora guca bakosora.
Ugwego sentse gwashikirije ko inama yo kuri uyu wa mbere izokurikirwa n'izindi nyinshi zizokemura ivyo bibazo. Nestor Bankumukunzi atwara sentse yavuze ko agiye gutangura gutumwa ko iradio imwe imwe yose ukwayo kugira ngo ikibazo kiraba gikemugwe. Pierre Claver ni inkuru Kigali ku bwijuru rya Amerika.
Pierre Claver urakoze. Tukiri kuri iyi nkuru y'inama ya CNC n'ibigo by'itangazamakuru byafunzwe, abanyamakuru b'abarundi bakorera mu buhungiro bavuga ko bene ibi biganiro bikenewe koko, ariko ko kugira ngo umunyamakuru akore yigenga n'abaturage bagomba kuba bigenga. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda yaduteguriye inkuru irambuye.
Ijambo ryashikijwe na Evariste Ndayishimiye kuri no wa kane uheze, aho yasavye urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura uko ibimenyeshamakuru bikora sense kuganira n'ibimenyeshamakuru vyugawe vyakiriwe neza n'abarongoye ibimenyeshamakuru bikorera mu buhungiro. Alexander Nyunge karongoye urunani rw'abamenyeshamakuru ariko nizera ko imvugo izo havijana n'ingiro
byiza koko ko ivyo bibazo vyotorega umuti ibibazo vy'imenyesha makuru ariko kandi umuntu akagira ati bitoba ivyo mu majambo gusa kuko hari n'ibindi bijanye n'ivyo vy'ugugagwa vy'imenyesha makuru twovuga rero ko atamumenyesha makuru mu Burundi agiye kuzobura buzwa kubera yahaye ijambo uyu cankuriya twogira ko umumenyesha makuru canke kimenyesha makuru gifise uburenganzira bwo kuzovuga n'ivyo ibigenda ariko nibitagenda neza mu gihugu atawarya wangura ibyo rero nimba ruko ko biri nogira nti byo bari byiza cyane gose umuntu yo bikenguruka ariko jewe nogira nti nditoma nzovyemera ndabibonye
ino samuhozi arongoye televiziyo Renaissance amenyesha ko naho biri uko ibyo biganiro biteguye kuvyitabira atamaradiyo ntashobora gukora mu gihugu kirangwamwe umutekano muke kandi kitubahiriza ubwigenge bwo gushikiriza ibyo umuntu agona Muhozi akabona ko kugira basubire gukorera mu Burundi hagikenewe byinshi cyane.
Ubu kimuti buri kuganira n'abashyirikira leta n'isenyi n'abandi uko bagiye batubwira ariko tukavuga ko tubona neza ko twebwe gatatu dushobora gushika ko cyotuma ubyigenge uko kumenyesha makuru no gutahukana abamenyesha makuru bahunze ibibazo nyamukuru byakinye abantu bahunga ibibazo nyamukuru byakinye maradi yugarwa bitaganiriwe ko kubuye ibazo bifatanye n'ibyatumye abandi bihumba amajana by'abarundi bahunga ibihumbi by'abandi barundi bafungwa abandi bagurikuye imbere batotezwa urumva ibibazo birafatanye kandi n'ibirebire si ikibazo cyacu twenyine ni ikibazo kirahaba n'abandi benshi mu Burundi.
Muhozi Innocent aratubwira icyo bazohera kugusaba mu gihe ibyo biganiro vyoramuka bibaye
turaba nuko ibyo mitahe bashize ku bayobozi bamwe bamwe bayo maradiyo n'abanyeshamakuru bayikuraho kuko barazi neza ko atacu tugira nuko boreka abamenyesha makuru bari hariya mu gihugu ko buhabwa amakarata yo gukora umwuga mu kurindira ko ibiganiro biba bikorera abandanya batangire gukora dutangire kubamira dukorana nabo ibyo ni ibisanzwe hamwe no kuvugana ibyerekeye ubwigenge bwo kumenyesha makuru bw'inkuru gusaba ibyiyumviro n'umutekano w'abantu.
Mwamenya ko RPA na Renaissance zaturiwe mu bucagucagu bw'inyerekezo ya 14 ukwezi kwa gatanu mwaka 2015 amenyesha makuru bakorera muri ivyo bimenyesha makuru benshi muri bo bakaba baciye bahungira mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi. Urunani rw'abamenyesha makuru nago rukaba kwahagaritswe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu igenekezo rya 2014 ukwezi kwa 11 umwaka 2016. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire urakoze. Turacyavuga kuri iyi nama ya CNC n'ibigo by'itangazamakuru byafunzwe mu Burundi. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza yabajije ambasaderi Willy Nyamitwe umuyobozi w'ibiro byo kumenyekanisha amakuru mu biro bya Presidence y'u Burundi icyo bayitegerejeho.
Icyambere sindi umuvugizi wa CNC ariko CNC igiye gushyira mu ngiro ibyo yasabwe na nyinshi bari umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Tavye CNC mu majambo make ko yo kwicarana n'imenyesha makuru byahagaritswe cyangwa biri mu bihano kugira ngo batore umuti ibibazo bihari kugira ngo bikunda navyo nyene bishobore kugurwa cyangwa gutwezurirwa kugira ngo navyo nyene bishobore gutanga gacumu k'umwe mu bijyanye n'ibikorwa by'iterambere rusangi mu gihugu cy'u Burundi.
Hari hashize imyaka irenga itanu iki cyemezo gifashwe kuba Perezida wa Repubulika Evariste Ndayishimiye afashe iyi ngingo bitewe n'iki nyuma y'amezi make gusa ageze ku butegetsi.
Murazi yuko icivugo ciwe giherekari yamaza yavuga ngo turi kumwe twese birashoboka. Ni nacyo civugo yabandanije akorera ko gushika n'ubu kandi azobandanya akorera ko muri no myaka indwi y'ubutegetsi bwiwe. Rero turi kumwe twese birashoboka nuko ahamagarira abarundi bose baba bari mu Burundi cyangwa bari hanze n'abakunda Burundi n'abagenzi b'u Burundi bose gushyira ingufu hamwe kugira ngo dushobore guteza imbere igihugu. Nicyo gituma rero yahamagariye abarundi bari mu mico myinshi y'igihugu no mu mihingo myinshi y'igihugu, ubu rero ahamagariye n'abamenyesha makuru nabo nyine agira ati namwebwe nimuze tuje hamwe dushobore kubaka igihugu.
Iyo murebye muri iyi myaka itanishize niki kitabonetse mu gihe aya maradio atakoraga niki mwifuza ko yazakora kurushaho muri iyi myaka myinshi igiye kuza amaze gukomorerwa.
Ahanini nukubaka igihugu. Murabona ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi wewe ashimikiye cyane gose ku guteza imbere igihugu mu kurwanya ubukene kugira ngo umuntu wese uronke icyo fungura n'umufuko wose uronke ifaranga. Aho rero ko ari iryo shimikiro ryiwe icyo yifuza ko yaranagishikirije yagize ati nimuhimirize abene igihugu kwitabira ibikorwa by'iterambere mubigishe kuko amaradiyo arigisha mubaha amakuru ajyanye n'ubutunzi amakuru ajyanye n'ibyo bakora kugira ngo biteze imbere amakuru ajyanye na entrepreneuria bashobora kwishyiriraho imigambi mito mito ishobora gutuma biteza imbere. Nicyo ahanini nibaza ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi arindiriye ko abamenyeshamakuru n'ibimenyeshamakuru kuko bihambaye rwose ko abarundi bashobora kuja mu nzira y'amajyambere bigishijwe neza ingene bigenda.
Willy Nyamitwe uri umuyobozi w'ibiro byo kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe, Imana ibahezagire.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Radio Ijwi ry'Amerika VOA uyu munsi yujuje imyaka 79 ishinzwe. Tuboneyeho umwanya wo kwifuriza mwe mwese mukurikira ibiganiro byacu umunsi mukuru mwiza. Radio Ijwi ry'Amerika yashinzwe mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'1942. Buri cyumweru abantu bagera kuri 237,000 bakurikira ibiganiro byacu mu ndimi zirenga 40 mu bihugu 85 byo ku isi yose. Ibihugu bitandukanye byatangiye gukingira abaturage babyo virusi ya corona. Mugenzi wacu Diane Nininahazwe araganira kuri izi nkingo na muganga Arsène Nzabandora, umuhanga mu by'indwara zandura no mu by'inkingo, akaba n'icyegera cy'umuyobozi ushinzwe gukumira indwara zandura mu karere ka Kalmar mu gihugu cya Suède. Dr. Nzabandora aramara impungenge umunywanyi w'Ijwi ry'Amerika wo mu Rwanda ukeka ko inkingo za virusi ya corona zaba zitera indwara.
Ibincanco kugira zikore neza bisaba ko baba guteye incanco kabiri. Nayo rero abantu benshi baronse izincanco ni bake barategura ubwira kabiri. Rero ko umuntu ashobora kuba rero yaronse urwo rushinge rwa mbere hanyuma akandura, ibyo n'ibisanzwe kuko nta urushinge rumwe ntirutanga urukingo umuntu aba yipfuza. Mugabo uranze nko kw'izincanco zibiri ya Pfizer hamwe n'iya Moderna umaze kuronka incanco zibiri urindira yuko haca indwi imwe kugira ngo ushobore kuronka ushobore kuba ukingiwe ku rugero rwa 94-95%. Urumva rero ibi by'abashoboye kugwara baronse urucanco rwa mbere n'ibisanzwe rwose kuko ntibaba bararonka umubiri ntuburakora abasoda bakwiye.
Ego Pascal watomokewe.
Yego nasobanukiwe nta kibazo murakoze cyane Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane ubwira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda wabandanye kwikingira corona.
Ngeze murakoze cyane nano mugira akazi keza.
Muganga tukivuga kuri ivyo vyizo ncanco uko ko kuvuga ati batanga amadoze abiri hariho incanco nyinshi tumenyereye n'ivyo nko kubana bakiri batonya ukagenda ugafata ugwa mbere ukagenda ugafata ugwa kabiri ivyo uko unye ino corona ihabwa ico bita amadoze abiri ni kuvuga ko ari kwera ringwa rikaze canke ni kugira ni kwera kurucanco ariho rwari rugitorwa.
Uya urumva kugira umuntu amenye urucanco canke umuti kangahe bikenerwa ko rutangwa biva ku vyigwa biba vyabaye bakiriko barakora ubwo rucanco canke umuti. Rero ivyo vyigwa navyo vyabaye ku izi ncanco vyashoboye kwerekana yuko kugira umuntu ashobore kuronka gukingirwa ku rugero ruba rushimishije ni naho batoye yuko umuntu akenera gucanda ako kabiri.
Mbe abavuga wowe ko runo rucanco rwa COVID ya 19 gwihutishije gwihuse bageranya ati n'izindi ncanco mwanya zahora zifata bobo barafise ukuri cyane
umugaranyarutse
yego
mugabo winjiye mwido nido ukara icahora gitumizo zindi ziteba icatumye zikozwe uzinyaruka niho ucubona neza yuko zakozwe ata ngorane ziteye kuko zakozwe co kimwe n'izindi uko zahora zikorwa kuko hariho ibintu ntabanduka tegereza kwisunga uri kurakora imiti canke izincandago nta rero nta na kimwe bigeze basimba gusa icatumye zinyaruka izi ncanco za COVID ni kubera ibihugu byaragiye hamwe hanyuma n'amashyirahamwe ayakora barakoranye neza kandi binyaruka gusumba kare wasanga kuko akenshi abatora nk'ibi bintu n'abashakashatsi usanga bakorera nko muri za kaminuza
yego
hanyuma rero ukaca usanga bobo bafise icyiyumviro cyiza bifasha umwanya kugira kuri abo ntibaba bashobora kuzikorera utegeza kurondera uwundi mukorana nk'abo basanzwe bakora imiti abo nabo rero bagaca babanza kuraba ati ibyo bintu twebwe mu by'ubutunzi ni iki ntitwabiteguye ntibirimwo bamurarindira tuzoba turabikoranya cyanke icyo cyiyumviro ntituzi yuko tuzoba kiduha inyungu niyo twashyiramo uburyo bungana gutya hanyuma bugahomba ukaca usanga rero ngaho biratanguye guteba rero hanyuma rero niyo bikunze ukaca usanga baragize igice cya mbere cyo kwiga urwo rucanco hanyuma bakaca barindira ubundi buryo ko buzaboneka kugira baje ku gice cya kabiri ibyo byose rero bikaca biza birafata umwanya muremure nayo ubu rero ibyo rero nibyo umuntu yashoboye gutorera inyishu n'ingoga n'izi ntandago kubera cari kiza kiraba abantu bose bagira bati reka dushyire ingufu hamwe tubinyarutse ku buryo ibyiyumviro bibonetse mw'uwo mugwe w'abashakashatsi byari byoroshe yuko ayo mashyirahamwe akora imiti aca afata icyo cyiyumviro ati reka tukirabe tucigize imbere kuko nta buryo bw'amafaranga yo gushyiramo nta kibazo bari bafite kuko ibihugu byinshi nk'ibi by'iburayi cyangwa ibyo byo muri amerika byaciye bishyiramo amahera hakiri kare baciye bashyiramo amahera ubufise icyiyumviro baca bamuha uburyo ati yaba wewe kora kugira ngo urwo rucanco ruboneke baca bamuha ubwo buryo akeneye ku buryo rero za ntambamyi zahora ziba kubera kugira wemeze ronke urucanco rushasha hari ntambuko nkazi niniya nka nizine utangura kagerageza ku bikoko hanyuma ukagerageza ku bantu bakeyi nk'ijana canke amajana abiri hanyuma ugasubira ukaraba yuko abo bantu ugahera kubakomeye kugira urabe yuko umubiri n'abasoda bagira hanyuma ukaca uzuragwiza rero abantu ushyiramo igice cya kabiri ukaca uraba ku bantu benshi igice cya gatatu ukaca utangura rero kugira isuzumwa ryaguye ugashyiramo n'ibice by'abantu nk'abo umuntu agira ati hariho abafite abariko barakura hariho abibungenze ntibakunda kubashyiramo kuko bakunda kuza mu nyuma ntawe ushaka kugerageza umuti utazwi ku bantu bibungenze cyo kumwe n'abana gusa abo umuntu akunda kuraba turaba abantu bakiri bato abantu baba barwaye indwara zimwe abantu bashaje ibyo rero ni ku gice kigira gatatu hanyuma agaca haza igice cya nyuma rero cyo kwemererwa ibyo bintu byaranyarutse kuko nta ngurane n'imwe y'amafaranga bigeze bagira kubera ibihugu byashyizemo hakiri kare nicyo bituma rero ibi bihugu biteye imbere kuko bashyizemo amahera hakiri kare izikorwa zose ubu zica zigenda muri ibyo bihugu kubera urumva barishe bagize avance mu kuriha barishe zitaranakorwa urumva ibyo byose rero byatumye uyu mwanya unyaruka n'abantu barakoranye neza ibintu tutahora tubona urabye imigwi y'abashakashatsi barakoranye neza cyane bose ku buryo bose ubona ko bashize nishaka kugira ngo ibintu binyaruke baraba ukuntu iki kizaro cyo hagarikwa mu mwanya mutoya.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi aya makuru naho murije mbashimiye rwose ko mwayakurikiye.